i Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika gikoshikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2019 muri kumwe na Federica Unikije. Mu kiyaga Rweru mu ntara ya Kirundo ibiziga bibiri nivyo bimaze gutorwa kuva ku munsi wa gatandatu.
Je nakibonye ndiko ngaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama cambona riri kinkireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke nk'abata mu Kagera nyene zigatemba sanganywe.
Uyu ni umwe mu banyagihugu biboneye ibiziga byatuwe mu kiyaga Rweru kuri bibirwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Inkuru cyo kinini inkuru yerekeye abahoze bari umurwi warwanye FDLR w'abanyarwanda. Inkuru yerekeye impinyanyura y'amategeko agenga umurwi ugihujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Inkuru yerekeye abakinzi bo mu ntara ya Bubanza babandanya kuja guca ingero mu bihugu by'Abarabu, hamwe n'inkuru yerekeye higanwa ry'abagendesha amakinga mu Rwanda. Turazigaruka mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye ibintu mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turayahera mu yavugwa muri Nigeria. Ibiharuro vya mbere mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana Muhammadu Buhari asanzwe arongoye ico gihugu kwazi imbere, ariko umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta warahakanye ivyo biharuro ukavuga ko atari byo kandi bitemewe. Umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu yavuze ku munsi wa mbere jo ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu, mu gihe uwo babandanya babangabanganywa ati ku Abu Bakar yatsinze ku murwa mukuru, ariko amajwi aracabandanya guharurwa. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no ku murwa mukuru, naho umugwi ujejwe amatora wigijeyo amatora mu bice ayo matora yahungabanijwemo. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere jo ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Nigeria Stuart Symington yasabye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwe mu gihe uwo murwi ukibandanya uharura kandi witeguye no kuzotangaza ibizoyavamo. Indege za gisirikare cha Leta Zunze za Amerika zarishe abarwanyi 35 w'umuhari wa witerabwoba Al-Shabab hagati muri Somalia nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Icyo gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Hirane igihe abo barwanyi bariko bimurira abarwanyi babo babashira hamwe nkuko byashikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika. Abasirikare umwe bwa Afrika bo mu nteko za Misome barirukanye Al-Shabab ku murwa mukuru Mogadisho, ariko abo barwanyi baracagaba ibitero bimwe bimwe by'iterabwoba ku murwa mukuru kandi baracagenzura ibice bitari bike hagati hamwe n'ubumanuko bw'ico gihugu. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigendera n'andi makungu Mohammad Javaz Zarif ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe, avuga kandi ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif ariko nta mvo n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo, kandi na perezida Hassan Rouhani wa Iran ntacyo arabivuga ko. Zarif yari umwe mu bategetsi ba Iran baganiriye ku masezerano ya nuclear yo mu 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi, aho Iran yemeye guhagarika programme ya nuclear nayo igakurwa ko ibihano icyo gihugu cyafatiwe n'amakungu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nzira agana i Hanoi ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un, mu gihe hari icyizere ko ashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nuclear. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa Amerika John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe cyane kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye mu gihugu cya Singapore. Mu gihe atakiboneka cova muri inama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi kuri politike ya Perezida Trump. Trump. Ariko bamwe mu bakurikiranira hafi politiki ya Amerika baravuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politiki mu gihe avuga ko ari insinzi ikomeye ari karagira muri politiki yiwe mpuzamakungu. Leta ya Perezida Donald Trump irashigikiye ijana ku ijana uwo yemera nawe ni Juan Guaido nka Perezida wa Venezuela w'imfata kibanza. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence ejo ku munsi wa mbere igihe ashikiriza izindi mfashanyo z'ubutunzi ku banyagihugu ba Venezuela. Mike Pence yashikirije ko Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro abwirizwa kuva ku butegetsi byanka bikunda. Mugihe bari mu nama i Bogota ku murwa mukuru wa Colombia hamwe n'abakuru b'ibihugu muri ako karere, abo bategetsi bavuganye ingene bokura Maduro ku butegetsi n'ingene ifashanyo zicugarijwe ku mbibe na Brazil hamwe na Colombia zo kwinjizwa muri Venezuela. Mike Pence yashikirije kandi ko ibindi bihano ku bategetsi muri Venezuela bifatwa harimo babura amatari b'intara zagize uruhara mu midugararo yabaye mu mpera z'indwiheze ku mbibe hamwe n'umwe mubegereye hafi mu butegetsi bwa Nicolas Maduro. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi cyerekanye amakenga gifise ku majambo yashikirijwe na Perezida wa Sudan Omar al-Bashir yo gushyira igihugu ciwe mu mwaka umwe w'ibihe kibangamiwe mu gihe imigumuko yo kwiyamiriza leta ikibandanya. Ambasaderi w'imfata kibanza wa Amerika muri ONU Jonathan Cohen yashikirije ejo ku munsi wa mbere mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Amerika kibandanya kwiheza ibyashikijwe na Omar al-Bashir ku munsi wa gatanu.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumunabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze bari mu mirwi igwana itangaza ko gushika ubu itarakira ku kigo cyayo mu tobo bazeye hamwe na Abega bahoze bayobora FDLR baherutse gutahukanwa mu Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro. Umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Kantabana Serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu Rwanda bazeye na Bega bari abayobozi ba FDLR mu minsi ishize. Byavugwa ko u Rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba FDLR aribo Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na Lieutenant Colonel Teofira Bega wari ushinzwe iperereza. Mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira imutobo
ku bijyanye na bariya baherutse kuzanwa mu Rwanda. Ariko kubo bavuze barimo Bazeye na Bega ntabwo bari bagera imutobo ngo minisitiri wa Afrika tanje ubanye n'amahanga arabisobanuye bihagije agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu Rwanda. Ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho nyuma yabo bakazareba ko bazi mutobo cyane cyane ko Raforge we uriya Bazehe ni umusivile nibasanga ari ngombwa ko azi mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi n'uriyageza. Ariko kugeza kuri notariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya Mutobo. Nta yandi makuru rero arambuye nababwiraho, wenda mushobora kubaza muri minisiteri ya Afere Etarangere haramutse hari andi matsiko mwaba muhafiteho.
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu Rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho. Kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abagera ku 12 bahoze muri FDLR. Mutarambirwa Elia nawe wahoze mu mutwe wa FDLR ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba FDLR usigaye muri Congo utazwi nubwo abahari bose asobanura ko ntabwo babateye.
Aho kubyerekeye imibare nubwo ntabwo bayizi kubera yuko abarimo abari gutoroka abari mu mashyamba harimo abatahuka harimo abageze gute, ariko imibare yabo urebye n'imice cyane ntabwo ntabwo imari ivugaho nawe imugundi bashoshwa kubikanganye nuko gusaje no muhinyo njya nabinde gusaje utatagwa bagongo mu mubare runaka yize nk'umutubero ukabona nk'abari hari yo bungu hari hafi 580 nibwo ubona ko nyine imari yabo yigende igabanyuka ntabwo rero bitebite impungenge ikindi bagwaguti wenda se barangiye cyane barangiyeyo nubwo bwo gurupe bwishi buriyo muhabwishi buriyo ntabwo bavuga ngo barangiye ndo cyangwa gurupe bwishi cyane bijye bwinyagiye gutyo ariko nanu rwa buteye
munyamabanga ashingwa bikorwa kwa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba FDL baba basigaye mu mashyamba ya Congo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato
hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko amaze iminsi haburungutana abantu bitwa ko bari muri za CNLD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu barantu bahagaraye turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazarwa ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dusuye no kurushaho kubunoza kurushaho kwabo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza kwishubi.
Iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe basirikare basaga 180 barimo abagera ku 12 babaga muri FDL umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu mashyamba ya Congo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanjye.
Ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Muri amatari y'intara ya Kirundo avuga ko ta muntu babuze ku ruhande rw'u Burundi. Amenyesha kwa matohoza ya mbere yerekana ko ivyo biziga vyoba biva ku ruhande rw'u Rwanda. N'inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Abarovyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ivyo biziga. Abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga Rweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru, babwiye Ijwi rya Amerika uko babisanze.
Ikiziga cyatoye kikaba cyaje kizanira ako kuri mu Rweru, kikaba cyaregeranijwe nyene baragihamba ariko cyarononekaye gose, begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyene bitanaboneka amaboko gusa by'amagufa.
Je nakibonye ndibwo ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama cambona riri kintu kireremba ndacegera ngira ngo ni joba ari nk'ikibwa cyangwa nk'abata mu kagera nyene zigatemba sanganwe ya yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba cyo hasi kuva ko umutwe nta wari iriko haboneka ibisusu gusa n'ikitiri kiriki kigongo gusa ibindi byose byagiye.
Abanyagihugu bemeza ko atamuntu barabura mu karere iwabo, bagasaba abatware kubariza handi
ku mutumba nta muntu twese tubona yabuze, ahubwo gusabiza bizana nyine na Kagera biza mu ruzi nk'abo barabanyarwanda cyangwa ntituzi ko barabanyarwanda cyangwa abarundi.
Cyo kiziga mugabo si kirundi kuko byo biziga cyane cyane biva mu Kagera bikembera mu kiyaga gwe tukacariye tubitanga hejuru tukaraba ukuntu twofasha tukabihamba.
Mugabo nihera Nestor arongoye abarovyi mu ntara ya Kirundo nawe nyine avuga ko abarovyi arongoye bakwiye
kubera rero umuyaga utembuza na ino muri komine ya Busoni niweza ko ivyo biziga rero bica biza biturutse hariya mu Kagera kuko n'abarovyi mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara. Tumanemeza rero neza ko ari byaturutse hariya mu Kagera nuko abo abantu biwacu dusangwe tubana babarobye n'abanyagihugu tanu mwigeza zimiza umuntu kugeza none umunsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara.
Alain Tubeli Mutabazi arongoye intara ya Kirundo amyesha ko ivyo biziga vyashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya Muyinga ikora ku Gweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri yo ntara. Mutabazi avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u Rwanda.
Kora yuko asanzwe hariho n'iyindi n'izindi suri cyane ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye Kagera uva mu Rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza kuri urwo ruhande rwa Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi ukana ko hegeranye nyene na Kagera hegeranye n'umupaka naho u Rwanda duhana urubibe uravye hakurya. Rero abene gihugu bo ngaho nibo baca bavuga bati kuba atari n'ubwa mbere bije bibajije ko byo kuri byazana nyene mu gihugu cy'u Rwanda muri ubwo muruzi Kagera.
Uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura bongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ibyo biziga.
Tukabwira yuko boza barirarira bakaza baracungira hirya no hino kugira ngo umutekano ntuhave uhungabana cyane ntagira abantu bava bikika mu cyiza mu kuvuga ibitari byo kutumva ko hariho abayamaze kwiragiza ngo muhabonetse ibiziga bitanu mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi by'ukuri ari byo biziga bibiri gusa byabonetseho. Reka mbere hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe ngo bakabura irengero ryabo ariko ntibavuga amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inyarunazi aho bavuga canke muri komine yose ya Busoni bavuga yuko ivyo atavyabayeho atabantu babo batashe ngo baheze bazimire. Aje tuma twasaba abenegihugu kubandanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora turazi ibihuha n'ivyinshi.
Hari haciye amezi y'aba batanu hari ibindi biziga byabonetse muri ico kiyaga. N'ico gihe ubushikiranganje bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi Akagera rutemba ruva mu Rwanda rugaca mu kiyaga Ugweru mu Kirundo muraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Muna mayakawi inama ya bose ya bakinguza amateka yabaye mu gisagara cha Gitega aho iyo nama imukiye kuva ico gisagara kibaye umurwa mukuru wa politika. Ku munsi wa mbere bari kubiga impinyanyura z'amategeko agenga umurwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatungo n'ayandi matungo CNTB mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Umushikiranganji wo kwibura abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo mpinyanyuro mu gishingo c'umushikiranganji utungane yari yafatiriwe. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana mu Burundi.
Izo minyanyuro zari zirangikanye n'izindi ziraba seneri zasanze ijeje kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi CNTB. Emmanuel Ntawumvukiye umushikiranganji uri kuvuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganji w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga. Emmanuel Ntawumvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga CNTB na sentare yegukira kubijanye no kuronka impapuro ndangatongo kubatsinze urubanza muri CNTB.
hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ibyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata nagishe ibijejwe gishe foncier communal gira binyaruke ico rero kikaba caratuma uri mitongo riburanwa ritarigwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabanki canka karidandaza naho ingingo ya komisiyo iba yabaye ntabanduka
mu minyanyiro shasha CNTB ifite imyaka 2 gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyiro nko byasiguwe na Emmanuel Ntamvukiye
yo komisiyo ifite imyaka 2 niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka 2 bishobore kuba byaheze komisiyo itegereza kwigisha bene gihugu kuvuga yuko inyuma y'imyaka 2 atamuntu azosubira kwitura komisiyo nico gituma rero komisiyo hambavu y'amabanga yarijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza
kubijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro za magendo mu manza za CNTB Emmanuel Ntamvukiye yabwiye abakenguza amateka ko ahora mwagahaze kagiye gukosoka
bahora bakoresha impapuro za magendo canke bagasura ibinyoma kare rero cyo gihe sentare yacihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifise bwo gutohoza imanza z'ivya bagaca bazirungikira ababijejwe ubu rero bashizeho igisata zoba jejwe kuvyiga gushiraho igisata cy'umushikiriza manza cegukira iyo sentare
abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo mpinyanyuro umukenguza amateka Ngabonziza Gerard yatanze amakenga yiwe kubijanye n'ikiringo cyo kwakira ibirego muri CNTB ndetse n'uburyo bwotangwa muri CNTB kugira ngo ico kiringo cy'imyaka 2 cubahirizwe
batanze ikiringo yuko nyuma y'imyaka 2 utaze baratanga ibirego atacyazobatse mbega uzohunguka inyuma y'iyo myaka 2 ibirego byarahejeje gutangwa azitura he yitegeko ritegekanyike
umushiranganji Emmanuel Ntamvukiye yatanze inyishu
ubuhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko commission yoshiraho site siti somwa n'abantu bose batandukanye bari ku isi ububandwa ni babandwurugi hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye wisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe
umukenguza amateka Sesema Jean Marie Pascal yabajije nimba hari abanyagihugu wabamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe cy'intambara
turazi neza mu ntambara yuko abasirikare ba leta hariho ibintu byinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira ni kuvuga guturira amazu turira ibipimo by'ikawa turira imirima n'ibindi bijanye no gusahura zabinka zabimpene n'ibindi mbega nagira mbaze ese abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta ku byabo byononekaye
umushiranganji na umvukiye amusubije agira ati
harya ibintu umusoda koze abikora ku gatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni discipline kandi umusirikare ategereza kubaha ibintu by'umwene gihugu akavyubaha akavyubahiriza nkuko yubahiriza igihugu n'imbibe zacyo ataraho naho aba yataye murongo muri icyo gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta sivyo bikobwa iba yamutumye
umugwi CNTB umaze imyaka 13 uri kurakora ibyaro dukura mu nama nkenguza amateka bivuga ko amadosiye yari hagati y'ibihumbi 7 n'ubu akiri karigwa n'uwo mugwi igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi ry'Amerika
Banyuanyi biju ya Amerika. Uretse kutukumvira kumirongo ya FM, kumirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mshora kutukumva bitriye kuma telefone ya nyungendanu. Kubatukumva muri muri Tanzania, muhamagara ku nimero, guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, ubusa, gatandatu, icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Kuru wambere umonya Eritrea Merawi Kudus ukinira ekipe ya Astawa yo muri Kazakistani niwe ya tawukanye intera ya kabiri ya Tour du Rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Kigali Huye hanyuma aca yambara n'umupira umuhondo. Ni inkuru ya Jean-Claude Munyandinda umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Kigali Huye niyo yari intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero 120 kabuhariwe Merawi Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakistani niwe waje ku isonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda Jean Damascene Ruberwa wari umaze gushamuka mu gikundi ubwo batereraga mu Rwabuye. Merawi Kudus yakoresheje amasaha 3 iminota 2 n'amasegonda 17 wa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda 2 akaba ari Kasper Kivic Psemislov umunyapolo ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Erwe Joseph wa Delco Marseille Provence yegukana umwanya wa kane. Aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint. Umusozo w'iyi etape Kigali Huye wagenze nk'uko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze. Uyu ni Jean Sauveur Ntiyamira umwe mu bakomiseri b'isiganwa Tour du Rwanda.
Gusa nanone iyo ugiye abagenda harimo udufomote za Ruhango na hehe ariko iyo ugeze mu Rwabuye nk'uko wabona ari hasi kuzamuka kuri Mize harimo agafomote naho aba Grand Prix wenda bagerageza ariko kubera yuko sprint ugeze hejuru sprint yo gutambika nka metero 300 kugira ngo ugere kuri hano zakoze banke harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero wenda nk'eshanu muri kariya kamonte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda.
Tugarutse kuri Merawi Kudus wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda si ubwa mbere uyu musore yigaragaza mu Rwanda kuko mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri yegukanye intera ya Kigali Nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo Eritrea. Ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za Tour du Rwanda y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda wa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni Merawi Kudus wo mu ikipe ya Astana. Ku mwanya wa kabiri hari Kasper Kivic Psemislov ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Umunyarwanda ugaragara hafi ni Ariwe Joseph wicaye ku mwanya wa kane. Usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina iyi Tour du Rwanda irimo kwerekana indi sura ku birebana n'imifanire abashyushya rugamba tumenyereye muri ruhago hano mu Rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u Rwanda bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa. Twumve Jacques Munyaneza bakunda kwita Rujugiro usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya APRFC ari kumwe na Bosco Ngenzahimana uzwi nka Rwarutabura muri Rayon Sport.
Urumva abanza bake bashwanyaguza tuzatubacika muri metero ijana none se karuba kuva Tour du Rwanda yatangira hirya n'abanyarwanda batayitwara abayitwaye b'abanyamahanga simbarwa sinjye gito mbarwa none ubu ngubu ngenda kujya mu mubwiriza natwe twatejeje tubwa mbere tubonye ubwo twatejemo ndamuvuzera hose tuzatubagenda inyuma urumva ku buryo finishing natwe tuzatuba duhari.
Kuri wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya Tour du Rwanda ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa. Muri etape y'ibirometero 213 abasiganwa barahaguruka i Huye isambiri za mu gitondo berekeze i Rubavu banyuze i Muhanga Ngororero na Mukamira. Umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Gisenyi isasaba n'igice yari Claude Munyandinda i Huye.
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuti bwese mukunda radio Ijwi rya Amerika biganiye twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bagirimana. Mwakoze gutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.